Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe chanke mwaramutse mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi wa kabiri genegezo rya munani mu nyonyi mwaka 2022 kaze makuru twabateguriye nayo akabaza kuba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ikibazo cy'umutekano muke urangwa mu karere k'ubuseruko bw'igihugu cya Congo caraganiriwe ko mubonano wabaye kuri uyu wa mbere hariya mu misiri hagati y'abakuru b'ibihugu bya EAC bari kumwe na Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba ari nawe arongoye ako karere muri kino gihe. Muraza kubikurikira mu kanya muri ano makuru. Imidogo ni myinshi mwanyagihugu bo muri zone Rugazi ya komine Kabarore mu ntara ya Kayanza kubera bamazindwi zibiri bataronka amazi meza, bafise ubwoba ko bashobora kwandura indwara zifatira ku isuku rike. Mwikambi y'impunzi ya Kakuma ni mu gihugu cya Kenya, ubwoba ni bwose mu Barundi bahungiye ni kubera ubusuma bwakorewe abantu batatu kuri uyu wa mbere bongera baranakubitwa. Ndasubiye kubaha ikaze mu kanya idonido ryano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Turasubiye kuba ikaze. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari n'abarongoye umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko muri kino gihe yarayabonanye n'abakuru b'ibihugu bagize uwo muryango wa EAC bitavye inama ikibera mu misi. Icyo baganiriye ko akaba ari ikibazo cy'umutekano muke urangwa mu karere k'ubuseruko bwa Congo iharanira intwaro rusangi hagati y'abasoda ba Congo n'umuhari wa M23. Idonido na Josephine Jones Nkunzimana.
Iyo nama yahuriyemo abakuru b'ibihugu bane, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, arongoye umuryango wa EAC, Samia Ruhuru wa Tanzania, Paul Kagame w'u Rwanda, William Ruto wa Kenya, be n'umushikiranganje wa mbere wa leta iharanira intwaro rusange ya Congo, Sama Rukonde. Abo bakuru b'ibihugu bari mu misiri mu nama ya COP27 baganiriye ku kibazo cy'umutekano mu karere k'ubuseruko bwa Congo nk'uko ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi cyabitangaje. Ibihugu by'Uganda na Sudan y'Epfo ngo byasabye imbabazi ko bitashoboye kwitabira iyo nama nk'uko tubisoma ku rubuga rwa Twitter rw'umunyamabanga w'umuryango wa EAC. Nta tangazo ryasohowe mu byavugiwe muri iyo nama, ariko icuka kibi kirangwa hagati ya leta ya Congo n'u Rwanda bagiriza gushyigikira umuhari wa M23 nicyo cyari ikibazo nyamukuru. Ku bijyanye n'icyo kibazo, ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bibandanya gufasha mu mibonano yotuma icuka kibi gicureha. Kuri uno wa kabiri hitezwe i Bujumbura umubonano w'abarongoye ibiro bikuru bya gisirikare b'ibyo bihugu kugira baganire ku kibazo cyo kugwaniriza umwansi hamwe iyo migwi y'abaroberi harimo wa M23 ukomeye kuko wigaruriye uturere tutari duke two muri icyo gihugu cya Congo. Ibihugu by'u Burundi, Kenya n'Uganda bikaba bimaze kurunga ikingabo zabyo zija gufasha muri icyo gikorwa mu gihe Tanzania na Sudan y'Epfo byo byabaye birabangira. Amakuru amaze gushigwa ahabona n'ibiro bya President Ndayishimiye bijeje gutanga amakuru nuko kwigenekezo rya 21 za kuno kwezi kwa munyonyo atagihindutse abakuru b'ibihugu bya kano karere bashobora gusubira gukorana mu nama yabo idasanzwe kugira babandanye kwiga umuti w'icyo kibazo cya M23 kiriko gihungabanya umutekano w'akarere ka EAC kigatose kaza kandi n'imigenderanire hagati y'ibihugu by'u Rwanda na leta iharanira intwaro rusange ya Congo.
Akoze Josephine Jones tukiri muri ico gisata nyene ku nkuru yerekeye umutekano mu ijoro ryakeye harumvikanye inkoho muri quartier Taba ni muri zone Muremera yo mu gisagara ca Ngozi. Inkuru ziva muri iyo quartier zimenyesha ko barabajeje umutekano bariko barabuza abasuma bashaka kwiba mu muhana wa Joseph Martin Bucumi mustanteri wa komine Ngozi muri ico gihe ngo hakaba hari umwe muri abo basuma yafashwe n'urusoro acaracikana kubera ubusuma bw'imonogoje muri ako karere muri no minsi abana bandi bakibaza ko ubwo bugizi bwa nabi bwoba bukorwa n'abantu boba baherutse kurekugwa bava mu mahoro muri no myaka iheze. Tubandanirize ano makuru mu gisata c'ubutungane umunyororo ugufungwa ubuzima bwabo bwose n'ukuriha indishi y'akababaro y'amafaranga angana imiliyoni 20 nico gihano sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza yarayiciriye ku munsi wa mbere abantu bane harimwo n'umukenyezi wo ku musozi Gwegura muri komine Muruta muri iyo ntara nyene ya Kayanza bagirizwa kuba baragandaguye kugenda kya 70 gitugutu uno mwaka umugabo w'imyaka 42 okuru uwo musozi nyene reke inkuru tuyibaze Alice Akimana.
Abashengejwe mu rugo rubanza kuri uyu wa mbere ku mugoroba muri sentare inkuru y'igihugu ya Kayanza Imana Haridi Misheri Ntibakiranya Stanimbo Nima na Nyandwi Sara bose bo ku musozi Rwegura na komine Muruta umushikiriza manza wa Repubulika yabagirije kuba kugenekeza ya 27 gitugutu uno mwaka barishe uwagashinyaguru umugabo yarazwi ku izina rya Rafaeli Nzobakenga w'imyaka 42 wahunyene mu Rwegura. Umushikiriza manza yamenyesheje ko mu ntango uwo mukenyezi Nyandwi Sara yahamagaye Nzobakenga Rafaeli amubwira ko yaguye ku mari y'amafaranga menshi kandi ko kugira ngo bayironke uwo Rafaeli yobanza kegeranya amafaranga atari munsi y'umuryono umwe n'amajana 3 iyo mari nayo ikaba cari igitoro co mu bwoko bwa mazuto bari guhabwa naho Imana Haridi akivomye mu muduga asanzwe anyonga w'ihinguriro ry'icayi ryo mu Gwegura. Uwo mugabo Rafaeli Nzobakenga yahavuye yegeranya amafaranga angana n'umuriyoni n'ibihumbi 250 kubera ko byategerezwa gukorerwa ahiherereye kure y'imihana. Umukenyezi Sara Nyandwi na Rafaeli Nzobakenga bagiye kuririndira uwo naho Imana Haridi mu gitara c'imirima y'icayi ari naho yavuye abasanga n'umuduga wa hotel nk'inyuma y'isaha 12 z'umugoroba ariko haraje n'abandi bagabo babiri aribo Mbonima Stani na Ntibakiranya Misheri. Icakurikiye Rafaeli Nzobakenga yaciye yicwa bamukubita ikintu mu mutwe bamukura amaso bamucururimi umunwa n'ukuboko kw'iburyo batako bamwomorora ko inyuma yose igize umutwe bobo barahakanye bivuye inyuma ko batakoze ico caha. Umushikiriza manza aca yereka sentare ubutumwa bugufi yakuye mu kigo c'igendereza gitumatumana ko amakuru ARCT bari bahanahanye ku munsi ubwo bwicanyi buba. Aca abasabira igihano co gufunga ubuzima bwabo bwose no kuriha indishi y'akababaro y'amafaranga imiliyoni 200. Sentare imaze gushira urubanza mwiherero yavuye isomera abo bantu bane igihano co gufunga ubuzima bwabo bwose no kuriha indishi y'akababaro ingana n'amafaranga imiliyoni 200.
Arakoze Alice Akimana tukiri muri yo ntara Kayanza abanyagihugu bo muri zone ya Rugazi ya komine Kabarore aho nyene mu Kayanza baridoga ko bamaze indwi zibiri batagira amazi meza bavuga ko n'ivuriro rihari itagira amazi bafise ubwoba n'amakenga ko bashobora gufatwa n'ingwara zituruka ku isuku rike. Basaba abarongoye komine Kabarore gufasha mu gutorera inyishu ico kibazo. Ni nkuru twateguriwe na Eddie Claude nini nahazwe.
Abanyagihugu bikabarore bavuga ko bamaze indwi zibiri batagira amazi nabo ku mitumba Tondero muri zone Rugazi. Bavuga ko ubukene bw'amazi meza bushobora kubatera indwara ziturutse ku isuku rike.
Karuzi kibazo kijanye no kuronka amazi meza yo kunywa ku mutumba Tondero. Aizigiri turonga amazi ikingo kingana n'indwi zibiri turondera amazi tuyabura n'ingwara zifatiye ku isuku rike zica ziboneka ugasanga abanyagihugu baguye mu mwero kandi ca kintu coroshe.
Ubukene bw'amazi meza bukaba butasize inyuma ivuriro ryo muri zone Rugazi risanzwe riri ku mutumba Tondero.
Indwi irenga ivuriro ritagira amazi ni ikibazo gikomeye cane. Uwashatse kuja mu bwiherero naronka amazi akaraba uwo muganga ahaye ibinini amira arahiga amazi yo kwimirisha akayabura uba kwiginyo muganga nka amazi yo gukaraba iyo barukishije umubyeyi nka amazi yo gukaraba ikibazo gikomeye cyane nasabye kugira ngo komine nyindi itabishoboye nisabe imfashanyo baze barondera ayandi mazi kuko zone yarugaze irafite amazi menshi cyane
kubera ubwo bukene bw'amazi meza muri iyo zone ku gatandatu uheze abakozi ibikorwa rusange barishikiye ahasanzwe hava ayo mazi ku isoko riri mu Kibira ariko baca basanga amazi yarakamye baca bategeka ko umuntu wese avoma ayo mazi afise ibombo muhira iwe ko yotanga amafaranga angana n'ibihumbi 10 ngo barabe ko borondera ahandi bafatira ayo mazi kugira icyo kibazo gitoregwe inyishu abanyagihugu baho mu Rugazi bagatangazwa n'ingene habura amazi meza kandi amazi ajanwa mu bisagara bya Ngozi na Kayanza nayo afatirwa muri iyo zone nyene basaba abarongoye komine Kabarore gufasha kugira cyo kibazo cy'ubukene bw'amazi meza gitoregwe inyishu hadyo inzamba gateka kawe twarondeye kuri telefone Bertimas Saguye arongoye komine Kabarore ngo agire cyo avuze kuri ico kibazo gihanze abanyagihugu muri zone Rugazi ariko ntitwashoboye kumuronka
arakoze Edi Claude nahazwe tubandanye kuri inkuru iciye ku masonga umuforoma n'umukozi bita umutravayeri mu bitaro bya komine Kayogoro bari uminwe yabajejwe umutekano muri komine ya Kayogoro nyene kuva kuwa gatandatu indwi twarangije amakuru atangwa n'abajejwe intwaro na bamwe mu bakozi bo kuri ibyo bitaro avuga ko bahagaritswe nyuma y'ukwibwa icyuma gipima amaraso cyo muri ibyo bitaro uwo munyagihugu adasanzwe ari umukozi wo kuri ibyo bitaro akaba yahagaritswe kuko ngo yagiye kuri ibyo bitaro mu ijoro icyo cyuma cibiwemo akasigura avuga ko yaragiye kurondera umuriro wa telefone yiwe amakuru dukura mu gipolisi amenyesha ko ibyibwe bitarafatwa gushika ubu ariko amatohoza yoyo waracabandanye
inzamba
turabandanye no makuru hariya mu gihugu cha Kenya umutekano muke ni wo urangwa mu ikambi impunzi zirimo abarundi zikakuma muri Kenya kuri uyu wa mbere ku mugoroba abantu batatu ba mu bice bitandukanye muri iyo kambi barakubiswe banasahugwa ibyabo harimwo n'amafaranga ni inkuru ya Karine Dusabe
amakuru uruganda rwa radio inzamba gateka kawe rukura ngaho muri iyo kambi atumenyesha ko umurundi azwi ku izina rya Katimire Justin umugabo w'imyaka 47 yarayahatswe kugandagurirwa hagati mu ikambi mu gace ka Kakuma ya kabiri kuri block ya kabiri aho asanzwe aba ayo makuru akavuga ko hari ko hari igihe cy'isaha 12 zo kumuhingamo aho yagwa mu mutego w'abanyesudani y'amajepfo izo mpunzi z'abarundi ziba muri iyo kambi ya Kakuma zikavuga ko zitabanye neza na gato n'impunzi zituruka muri Sudani y'amajepfo basaba nyabuna ishiramwe gitaho impunzi HCR gufata mu minwe ico kibazo kijanye n'umutekano w'impunzi z'abarundi
ngobane tugari nka kwa mukanana bashyira bagwamo bashyira bakubita bakwise rero bashyira barcumita mu mutwe mu mbavu no kuva yuko mu gatondo ka kare naho nyene habonetse uyundi agira gatatu nawe bakubise barimo babaza ku jisho ijisho ryagombye kuvamo we bamuvuye kandi atashye ariko babiri baracyari mu bitaro umwe ni bacye barungika mu bitaro bya Kakuma Mission rero icyo tubona neza ni uko ibaye mu gihe uyu wacu Andrea bari bamwishe ndetse n'umuryango we bamwe bamwe bakanapfungwa ariko barekuwe biraboneka neza yuko ubwo bwasigaye ikigo turabana nabi cyane bashaka kutugondera amahoro bacagombera amahoro abarundi twasaba rero abashaka kutuvugira kuri UNHCR iraba ukuntu basi niba bibone kuko abasudani batashaka kubana n'abarundi badufashe badufashe umutekano wacu ukingirwe
kuri aya makenga y'impunzi z'abarundi ziba ngaho mu ikambi y'Ikakuma uruganda rwa radio inzamba rwagerageje kurondera kuri telefone George Kanyango atwara igipolisi muri iyo kambi ariko ntitwashoboye kumuronka
arakoze Karine Dusabe mu gusozera n'amakuru tukivuga ibijanye n'impunzi imyidogo ni myinshi mu mpunzi zo mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania nyuma yaho kuri uyu wa kabiri asohotse irindi tangazo ryatanzwe n'abajejwe gucungera iyo kambi rikabuza abantu kugendesha makinga n'amapikipiki muri iyo kambi, bakabona ko ingingo zose abajejwe kambi bafata atakindi zigamije atari kubahohotera no gushaka kubatahagana ku nguvu, bagasaba ishyirahamwe hase gutora umuti w'ico kibazo. Ido nido na Evelyne Mukeshimana.
Kuri uyu wa kabiri mu gitondo niho bavyutse basanga ivyandiko bimanitse muri iyo kambi ya Nyarugusu bibamenyesha ko kizira kikazirizwa kongera kugendesha moto canke kinga muri iyo kambi. Iyo ngingo nyene yemeza ko kugira ujana umuntu kwa muganga ukoresheje ayo mamoto ari ukubanza kubisabira uruhusha. Iyo ngingo ikaba itakiriwe neza n'izo mpunzi.
Twebwe turiyamirije uno zimva mutima ibikorwa bigayitse byo gutoteza no gutosikira kuburabuza impunzi no kujyana amategeko. Noneho adifatira amaboko imugongo amategeko yo kuzihasha, amategeko yo kuziturika. Ayo makinga rero abantu bari batanguye kuza barasohora mu gihe cy'ipokera gusa kugira ngo bashobore gusombesha ko igifunguro. Abantu rero bararushe kandi birarushije, urazi mufuka ibiro 50 ukaraba iby'abantu 10 abantu 9 abantu 15 kugira ngo dushobore kubisomba kubijyana ahantu ushobora kugenda nk'isaha yose utarashika ku muhanda. Urumva ko ariko bose
izo mpunzi zisaba leta ya Tanzania cyo kimwe na ASER kuborohereza iyo ngingo igafutwa.
Twagomba gusaba ko leta ya Tanzania yocisha kuri uyu muntu aramutswa ikandi y'impunzi hano dusanzwe duherereye ko yo kwikubita agashi mu gihe cy'ipokera akareka abantu bagashobora gusombesha ko igifungurwa nko muri iki gihe cy'imvura usanga bitoroshe. Twagomba gusaba rero koroherezwa hashyira ikamenya ko impunzi iteza koroherezwa naho amategeko yoba ahari impunzi iteza kuyakurikiza, ariko kandi nabo bakaraba ibishobora korohereza impunzi.
Iyo ngingo ije yongera ku zindi ngingo zari zimaze gufatwa nko kutongera kurima muri iyo kambi cyangwa kudasubira kuyikoreramo udukorwa two kwisumamwo. Uruganda rwa Radio Inzamba rukaba rutarashobora kuronka kuri telefone abajejwe iyo kambi ya Nyarugusu cyo kimwe n'abarongo ya ASER muri Tanzania ngo bagire icyo bashikirije kuri iyo myidogo y'impunzi.
Arakoze Evelyne Mukeshimana ngadushe dusozerera ano makuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwari mwahisemo Radio Inzamba agateka kawe. Bakoze abamfashije kuyatororokanya Jean Marie Ndabashinze na yabashikirije ndabikebanuye naho utaha.